Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu, turaganira uno munsi ku ndwara ya kanseri. Indwara ya kanseri ni indwara ikomeye kandi ifata mu buryo butandukanye no mu bihimba bitandukanye by'umubiri. Ubuhinga bwo kuyivura biratandukanye kandi bumwe bumwe burazimbye. Mbega yoba yifashe gute aho muherereye mu kibano? Mbega yoba iriko iritabwaho nk'izindi ndwara? Ni bimwe mu bibazo tuza kwihweza mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Ikaze neza nk'uko bisanzwe banywanye bishwe rya Amerika, mubaze ibibazo, mushikirize ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushaka gutanga nimero zanyu ni radio yacu VOA kugira ngo muterere. Ikaze neza mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Mu Burundi ibiharuro bitangwa n'ikigo kijejwe gutunganya ibiharuro by'abafatwa n'abahitanwa n'indwara ya kanseri Global Can vyerekana ko mu mwaka wa 2020 abantu bangana n'ibihumbi 799 bafashwe n'iyo ndwara. Muri bo ibice 19.9% bari bafise kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko, 10.1% bari bagwaye kanseri y'ibere, ibice 5 bari bafise kanseri mu muhogo, naho ibice 49 birenga bari bafise izindi kanseri. Ibintu biruko mu gihe itegeko ritanga uburenganzira ngo igihugu gikoreshe imishwarara mu kuvura kanseri rishizweho umukono muri kuno kwezi nyene. Mu Rwanda naho nyene ibitigiri by'abagwara kanseri nk'uko bishikirizwa n'ikigo cha leta ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubushikiranganje bw'ubuzima, bavuga ko abantu bagera ku 10,000 ku buri mwaka bagwara indwara ya kanseri. Mu kiganiro rero muri Isanga muri aka kanya tugiye kurabira hamwe ibijanye n'iyo ndwara hamwe n'icokorwa mu kugabanya ingaruka mbi ziturutse kuri yo. Twabatumiye rero mu kiganiro cy'uyu munsi Dr. Nahayo Gabriel, akabarongo yishira hamwe buraca Burundian Against Cancer, ihurikiyemo ibice itandukanye y'abagwanya indwara ya kanseri, hakaba arimo abaganga, abamenyeshamakuru n'abandi. Twatumiye kandi na Madame Nyandwi Agrippine, akaba arongoye kandi yaserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abagwayi ba cancer, la PAC, Association des personnes atteintes du cancer, ishyirahamwe risanzwe rikorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Kazi neza rero batumire bacu mu kiganiro muri Isanga. Kumbure mpere kuri Madame Agrippine, ndabahaye ikaze mu kiganiro. Telefone numva katariko karasohoka neza, ariko nizere ko biza kugenda neza. Hama mpindukire kuri muganga Gabriel Nahayo mu Burundi, nkuko nababwiye akaba serukira imbere y'amategeko ishyirahamwe buraca Burundi Against Cancer. Kaze muganga mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane. Muganga naje sindabumva neza.
Nibaza ko kumbure hoba hari ko haragwa imvura mu karere. Karimwe na rimwe bikunze kugorana iyo hari ko haragwa imvura. Eka kumbure duhere kuri muganga nahayo haracindwi irenga gato isi yibukije ingwara ya kanseri benshi mu buvuzi no mashirahamwe n'ukwezi ko kumenyesha byinshi kuri ingwara ibutsa muganga abatwumva ingwara ya kanseri iyariyo ninge niteye kumbure twovuga kuri izizwi cyane hama tuce tuja kuyo twumvise iri ku rugero runini nya hariyo kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko
yego murakoze ingwara ya kanseri mu bisanzwe si ingwara imwe ni ingwara nyinshi cyane zikaba nyinshi kubera ibihimba by'umubiri byose bishobora gufatwa n'iyo ngwara ibihimba by'umubiri murazi ko ari byinshi kandi igihimba kimwe kimwe ugasanga gifite uduce twinshi muri utwo duce twose rero turashobora guterwa n'iyo ngwara akaba ari indwara ituruka yuko muri icyo gihimba nyine ibigikoze aribyo byahindutse aho kubana ibihimba neza ugasanga byaseye nk'ibigumuka bigasanga biriko biragwira cane bikaba ikibyimba ariko ibizimba byose umuntu asanga afite biba ari indwara ya kanseri hari ibyimba bita ibyimba nyamweru bitari kanseri hakaba n'ibibyimba bya kanseri uretse rero ibyo by'uko aba ari ikibyimba biraheza bikaba bifise na kamere y'uko usanga biriko biratera ibindi bice by'umubiri biri iruhande ugasanga biri kubera isambura bigashobora gusambura nk'imitsi itwara amaraso bigashobora gusambura ibihimba bindi bibangikanye ugasanga birashobora no kuvamwo ibimenyetso bimeze nabi imbere no guhera hanyuma iruhande y'ibyo indwara ya kanseri ikiyiranga ni uko utwo duce turwaye turashobora kuva aho hantu tukagenda mu bindi bice by'umubiri dukurikije iby'amasumbisumbi inzira z'amasumbi cyangwa imbere ugasanga bigiye mu maraso bigashyikira ibindi bice by'umubiri ibyo rero nibyo byerekana yuko indwara umuntu yamufasha aba ari iya kanseri ariko ndabisubiremo indwara ya kanseri si indwara imwe ni indwara nyinshi cyane bivuye yuko ibihimba by'umubiri ari byinshi kandi bikozwe n'uduce dutandukanye
turumva ko ibice 19 ku ijana basanze mu gihugu cy'u Burundi ari ubwinjiriro bw'igitereko yonye yo iba iteye gute
ego iyo ni indwara ya kanseri iva ku munwa w'igitereko igitereko ni igice cy'umubiri kijya gifishwe n'abantu b'abapfasoni kiba kiri hepfo y'umukondo akaba aricyo kivamo amaraso hajya umupfasoni agiye mu mutima inyanka kikawongera kikajya mu mwana hajya umupfasoni yasamye imbaraga icyo gice rero gishobora gufata n'iyo ndwara mu rwinjiriro rwacu no kuba mu gice cyacu kiri hepfo kiri inyuma naho nyine nk'uko na nabivuze indwara y'ubwinjiriro w'igitereko singwa ya kanseri singwara ine izizwi zishobora kuba ahanini zibiri imwe ikaba ari indwara yo mu gice cy'inyuma akaba ariyo kenshi iboneka nko mu bice 95% hanyuma hakaba n'ibindi usanga ziri mu muhora uva aho hanze winjira mu gitereko nyezina
murakoze cyane muganga kuri izo nsiguro cyane cyane turashima kubona dufise ku murongo wa telefone madame Nyandwi Agrippina ari mu bantu mu Burundi bariko baragerageza cyane mu mashyirahamwe gufasha abarwayi b'indwara ya kanseri kandi tukaba twumva ko nawe nyene duhereye ku ntahe yiwe madame Agrippina wigeze guhura n'ikibazo cy'uburwayi bwa kanseri imana yarakinze murakira duhereye aho nyene wotubwira gato ingene byari bimeze haba mu kuvugwa mu buzima bwa misi yose iyo ngwara ya kanseri byari bimeze gute
ego murakoze kuri icyo kibazo mubajije mu kuvugwa ntibyari byoroshe kuko murazi indwara ya kanseri iri mu mubiri w'umuntu igira ibimenyetso by'indwara zisanzwe zimenyerewe ngaha mu Burundi ari nayo mpamvu abaganga usanga bihutira kurondereza mu ndwara basanzwe bamenyereye nka malariya cyangwa igituntu bigaca bituma rero umurwayi aza kwa muganga atetse rero nka jewe narwaye kuva 2012 nkaba numva ntafite amagara ameze neza ndi gorigori mugabo nshobora kuvuga ngo mbabaraha
ego Murakoze cyane, murakoze cyane, kandi birumvikana ko nkuko baba baraciye muri icyo kibazo biragutuma ugira n'intege nyinshi zo kugerageza gufasha abandi kutagwa muri ibyo bibazo waciyemo. Hama nongere ngaruke kuri Dr. Hama Madame Agrippine, telefone isa n'itariki iragenda neza, reka abagukure ku murongo wa telefone bongere bakugarure mu gihe ngaruka kuri muganga. Mugume hafi, murakoze. Muganga, mwitangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku itariki zitatu z'uku kwezi banditse bati ubushikiranganje buriko burakora butiziganya ngo haboneke ikigo cyo gupima no kuvura abagwayi b'amakanseri atandukanye. Bongera bati aha twamenyesha ko ibikorwa biteye ku ntambwe ishimishije. Bati tukamenyesha ko n'itegeko ritanga uburenganzira ngo igihugu gikoreshe imishwarara mu kuvura kanseri riherutse gutegwa ko umukono. Rero muganga, dushishikare kutwigoro, utwigoro twaba turi ko turakogwa mu buvuzi, mu gupima ubugwayi bwa kanseri, imbere yuko n'iryo tangazo risohoka ryo gutanga uburenganzira bwo gukoresha ibyo bita laser. Utwigoro mubona twifashe gute, inzitizi ziri hehe mu kugerageza kuvura abantu mu gihugu?
Ego murakoze, ikibazo mu mpera sinacyumvise nka neza cyane, ariko ibi hanini nabyumvise. Novuga yuko utwigoro turiho, twaramyeho na kare. Ibi byo gupima byariho, hari ibigo bimwe bipima kansere, amaradiyo, umubwira amaradiyo mwese murazi, abarundi bakuze bayabona bavuga ko naka umupima mu iradiyo, hariho ama ekografi yariho. Ariko icyo umushikiranganji yavuze ni ikigo kizaba kirimo ibyo byose bishobora gupima, hakabamwo bijya by'amaradiyo abahinga bakira abantu, hakabamwo abahinga bapima ibyo bisanzwe, hakabamo mbere n'ubuhinga bushasha bujya bukoreshwa imishwara butahoraho, harimo bijya by'amasikanere, harimo amayereme, harimo mbere n'ibindi bikoresho byo gupima tutahora dufise. Kandi ibyo bintu byose bikazoba biri hamwe. Iruhande y'ibyo hakaba hariho n'ubwo buhinga bwo kuvura bwinshi buri hamwe. Kuvura ari kwinshi, hariho ibi byo kubaga bagakuraho igice kibaye bagakura mu mubiri, hariho ibintu byo gukoresha imiti, nabyo nyine byaratanguye mu Burundi naho bitarakwiragiza hose cyangwa ngo abantu babironke byoroshe. Hakabamwo n'ibyo gukoresha imishwarara, ibyo ntitwahora tubifise, twahora tujya turarungika abantu hanze kugira baje kubikora. Ikintu gishasha rero gishemeye kizaba ari intambwe ikomeye ku gihugu ni ibi by'uko byose biba biri mu kigo kimwe, hanyuma umuntu akabisanga byegereye. Ikindi ni uko aba bantu bazaba bavura ya kanseri ntivurwa n'umuganga umwe, harimo abaganga b'ubwoko bwinshi baba ariko barayikurikirana bayivura, bose bazaba bari hamwe kuko n'ahandi niko bigenda. Ugasanga nka kujya mu rugo bavuga bati imiti ikora ikoranye, bose bazaba bari hamwe baje bariyumvira indwara y'umwe umwe. Umwe avuga ati jewe mu gice kiwanje mvugira gutya, uwundi avuga ati mvugira gutya, uwundi mvugira gutya, bihurire hamwe biheze bitere intambwe. Ikibazo nacyo mwambarije cyerekeye itangazo ryavuzwe yuko ari itegeko ryemejwe, iryo ni itegeko ryari ririndirwa cyane. Mu bisanzwe ibiri aba mategeko murazi yuko byama biza ibikorwa byaratanguye, naye handi ho yaba biza ibikorwa bitaratangura, ngira ngo nk'iryo tegeko ryari kuba ryasinywe n'umwami Mwambutsa, ko murazi yuko amaradiyo yatangwe kuza kera. Iryo tegeko rero mushikiranganje avuga ko ryasinywe ni itegeko ryari rihindiriwe cyane, kuko ndazi ko kuva nko mu 2018 twari tujya turirindiriye cyane kugira ngo bishobore gutanga inzira y'uko ibi bintu byose bikomakomeye bizakorera muri iki kigo twavuze bishobora kwinjira mu gihugu. Kuko rya tegeko ryerekana ingene ibintu bifite imishwarara cyangwa n'ubundi bumara bisangiye ubwoko bikorwa bikinjira mu gihugu bikabikwa, hanyuma iyo byahaje gukoreshwa hajya hasigara ibintu by'imyanda, iyo myanda ingene bayibika. Urumva igihugu ntigishobora kwakira ibintu rero bikabikwa muri minenerwa, ugasanga biriko biratera ingorane abenegihugu mu gihugu. Sijya ni intambwe ikomeye cyane, abandi usanga bashyitse ko kuva mu 2000 kandi shirahamwe mpuzamakungu iraba byo gukoresha ingufu zivuye kuri atome bari barabishyizemo ingufu rwose babisaba yuko igihugu cyo bigira mugabo byakoretse ubukani byiza no kwerekana yuko igihugu ubu kiriko kirakerebuka mu bintu birabye ubuvuzi muri kanseri.
Muganga mwavuze ni byiza ko hariho ukuntu biriko barayigeranya uburyo bwo kuvura kanseri, ariko hariho kandi n'ukuntu abarwayi canke abantu baza bati none ko umuntu ashobora nk'uko wabivuze kanseri iri kwinshi ni ingwara nyinshi ugasanga biragoye kumenya ingene umuntu ayivuza. Byoba ari bimwe mu nzitizi zihari zo kugira ngo umuntu amenye ati ntangurira ha mpera ha kugira ngo ingwara ndayivuze. Hego hari ababa bafite ikivyimba bakavuga bati kumbure reka mpere ku muganga w'urukoba umuganga w'iki, ariko kumenya neza ingene umuntu yotangura kwivuza iyo agwaye kanseri yohera he?
Ego cyane ndiye uko ndabyibaza icyo kibazo hanini cy'umurwayi ni kibazo baganga umurwayi yitura amavuriro ngo kunyemye abantu basanzwe bivuza hanyuma agaca aho yahora aca. Ikibazo gikomeye ni uko abantu aja kwitura aba mu mavuriro matoyi aba mu bitaro hagati mu gihugu aba mu bitaro by'i Bujumbura umuntu wese yitubwe n'umurwayi aba afise mu mutwe yuko ikintu abonye kimuteye amakenga bishobora kuba kanseri agaheza akamenya ingene arungika uwo muntu mu kwivuza ku bantu babishoboye. Ubu rero kubera hazoba hariho ikigo kimwe kiraba ibyo bintu nibaza ko bizoba byoroshe, ariko murumva yuko naho nyine hamwe umuntu wese yibariza aho ariko afite indwara ya kanseri agasheza kuri icyo kigo nticyobasha gukora ngo bikore. Ni ukuvuga yuko nk'uko nabivuze nibaza ko bizoguma bihera aho byahora bihera umuntu akagenda ku ivuriro mwegereye akicura ku muganga akicura umuganga mwegereye agaheza uyu akamenya kubona ati iyi niyo bari kanseri yica aho kanseri iriya akamwungukira abahinga bashoboraheza bakemeza iyo ndwara koko ko ari kanseri yica aho kanseri iriya hanyuma abo nibo bacamenya ingene bamuvura n'ingene bazayikurikira.
Je biratanga icyizere cyane muganga urakoze. Ndabwiye ko madame madame Nyandwi ya Gripine yagarutse ku murongo. Madame kaze neza. Reka ariko mbere yuko namwe mutubwira utwigoro twatubikora turakogwa kumbure mu mashira hamwe nk'ayo murongoye mbanze nje ku murongo wa telefone. Abanywanyi b'ishuri rya Amerika baratangiye guhamagara bafise ibibazo n'ivyiyumviro. Reka mpere kuwitwa Celestin Sabimana, uraho neza?
Uraho
mahoro?
Ego.
Kibazo cyangwa iki?
Ikibazo cy'ukuntu kanseri yera ishobora gutuma abantu bayirwara ko bamwe batubwira ati iyo umuntu akomeretse cyangwa se akadirwa n'imisumari yoba iriko ingese ishobora kumutera iyo ndwara.
Urakoze Celestin.
Sawa.
Celestin, ikibazo cyiza. Benshi baravyibaza ko muganga ati mbega kanseri ifatwa gute, ifata umuntu gute, ariko kandi hariho n'uburyo abantu bavuga ati ikintu giteye ingese kiratera kanseri, byifashe gute? Celestin abajije ati indwara ya kanseri yandukira gute cyangwa umuntu ayigwara gute bivuye kuki? Hamara atanga karorero ati hari igihe bavuga bati iyo ufise igikomere kumbure wakomerekejwe n'ikintu kiguye ingese bishobora gutera kanseri, ubaha insiguro kuri ibyo?
Oya, mere kuri icyo kibazo cya nyuma ibintu byo gukomereka naho ukomerekejwe n'ikintu kiriko ingese ntizitera kanseri. Hari ibindi bintu n'indwara zishobora kuva muri ibyo, cyane cyane nk'indwara ya tetanosi imwe y'ukugagama umuntu akamera agakongatara. Iyo ndwara mbere mu Burundi ikaba ifite n'urucanco mva ari umuntu yakuriye ngaha hanyuma akicandagisha mu bisanzwe iyo ndwara ntimufate. Hanyuma muti kanseri iva mu biki? Kanseri nyinshi zimwe zirafise ibizitera hanyuma izindi zirafise ntuboneka ibitera. Navuga yuko umuntu avuga ati hariho ibintu bitari bike ubishyize hamwe cyangwa kimwe kimwe ukwacyo bishobora gutera kanseri. ahanini ibyo bakunda kuvuga akaba ari imyaka uko umwana umuntu akura niko ashobora kugwara kanseri w'igicocyo cy'umuntu nashobora kugihindura hakaba amakanseri afata abana hakaba n'amakanseri afata abakuze ibyo tubishyize iruhande hari indwara rero za kanseri ziterwa n'ibintu bizwi nk'indwara z'amavirusi n'iyi kanseri yo kwinjira w'igitereko twamye tuvuga iraterwa na virusi umuntu ashobora kwandura ariko ararangura amabanga yabubatse umuntu rero atararangura amabanga yabubatse bishobora kumufata ariko abandi irashobora kubafata ntibafata bose mugabo irashobora kubafata hariho n'ayandi mavirusi hariho virusi ya fwa ishobora gutera kanseri ya fwa hariho virusi ya imwe ishobora gutera kanseri yo mu maso hariho nyinshi na virusi ya sida indwara ya sida nayo nyine iratera amakanseri atari make hakaba rero n'izindi ndwara z'imigera nazo nyine zivuye mu yindi migera itandukanye zishobora gutuma habaho amakanseri iruhande y'icyo hariho kunywa itabi n'ikintu gikomeye cyane aba mu gutera amakanseri atandukanye mbere nko mu mubiri hose mu mahaha hoho birumvikana no ku munwa no mu muhogo ariko n'ahandi bitegeranye usanga itabi rihashika rigatera amakanseri mu mubiri hose aba mu mushishito aba mu nda y'umukoyo ahantu henshi kanseri itabi rirashobora kuyitera hakaba rero n'ibintu bitumwa n'ingene umuntu abayeho n'ibintu byo kubyibuha cyane biba bivuye ko umuntu arya ibintu byinshi mu Burundi ni bake bishyikira mugabo baratanguye kujya baraboneka ugasanga ntagira imyimenyerezo mu bisanzwe mu Burundi baragira imyimenyerezo icyo umuntu yabivuga ngo gusa ni uko abarundi usanga bashima umuntu abyibushye kandi atagira imyimenyerezo ngo arahiriwe ariko umuntu agira imyimenyerezo akagira umubiri wayabaye bagasaba bacye bavuga ngo arakenye ngo ntashyingo ntatamaze urumva nk'icyo rero bafata ikintu cyiza akaba ari cyo banebagura hakaba hariho rero ibintu byinshi navuga umuntu aterateranya hariho ibyondo by'igitsina urabona nka kanseri y'ibere niko n'umugabo irashobora kumufata mugabo kenshi ifata abafasoni hari ibintu byinshi umuntu yavuga bituma kanseri ibaho mugabo kimwe ukwacu ari nawe usanga kidakwiye usanga byinshi bikorana nuko umuntu aba afite amagara make ntakomere agatangira amaraso ntafungure neza agowe nabyo nyine hariho amakanseri usanga aca amufatiraho kubera umubiri wiwe utabufise ingene urwanya indwara zitandukanye
nibyo koko muganga nkuko turiko turabibona ku mbuga ngurukana bumenyi ubushakashatsi ku isi bwerekana yuko abantu barenga ibice 40% bagwara kanseri bivuye nkuko wabivuze uko gukoresha itabi inzoga ukutajya neza no kutanonora imitsi kutimenyereza kugira ngo umubiri ugire amagara meza reka ngaruke kuri Madame Agrippine Nyandwi nawe nyene kumbure tugaruke ku kibazo cy'uko icyo cy'amashyira hamwe n'utwigoro twabo kugira ngo bagarukire abantu bagwaye kanseri kuko ni indwara iteye ubwoba ni indwara itoroshe ariko amashyira atandukanye ariko aragerageza gushigikira no gufasha abayirwaye Madame Nyandwi tuvuge kumbure nko kubikoresho ibyuma byo gupima kanseri mu gihugu mubona amashyira hamwe ariko aragerageza gufasha abanyagihugu kumbure baba badafise uburyo bukwiye cyane n'ubuhe buryo muri kumuragerageza gufasha abagwayi ba kanseri
urakoze rw'icyo kibazo bumbagije twebwe nk'amashyira hamwe ingene dufasha abantu ntitubafasha mu buryo bwo kwivuza cyangwa mu buryo bwo kuronka imiti kuko natwe ubwacu ntituraronka aho dushobora kwigeza kugira ngo dushobore gutanga ubwo bufasha ahubwo nk'uko mubizi burya indwara ya kanseri batanguye kuyivuga muri iyi myaka ya vuba itari yakera cyane kuko murazi n'abayirwara baca batinya kubivuga kuko indwara ya kanseri yari isanzwe izwi kuko bingana n'urupfu umuntu ayirwaye acapfa ariko rero kubera twebwe ingorane twahuye nazo twashatse gufasha abenegihugu bagiye baramenya yuko bagwaye indwara ya kanseri ntibaheze ngo batinye ngo abantu bagume bajya kuri ba rumenyi nk'uko bari basanzwe babikora ahubwo bajye baritura abaganga bo babinonosoye kugira babafashe gushikira ayo masante cyangwa ibitaro bisanzwe biri ko birafasha mu bijyanye na kimiyoterapi cyangwa ishihurije kuko tubiraje kenshi turasanga hari ikibazo bisanzwe ku baganga kuko abaganga ntibafite ubumenyi bukwiye nk'uko muganga yabivuze kuko umuntu ari nko mu gihugu hagati yitura ibitaro bimwegereye cyangwa santere do sante ukatusanga rero hakumurungika ku basanzwe babimenyereye bafite ubuhinga mu byo kuvura indwara ya kanseri baragerageje mu byo basanzwe bazi cyangwa bamenyereye kuvura umuntu rero akadoza ku bitaro bisanzwe bifasha mu bijyanye no kuvura indwara ya kanseri yararenze rero nicyo kibazo turiko turakora duhimiriza dusaba leta yuko bodufasha bagafasha abaganga bakiga ubwo bumenyi bwo kuvura iyo ndwara ya kanseri hama abenegihugu nabo tukabahimiriza ko bazaba bivuza kwa muganga ntibaze muri ba rumenyi ahubwo bisure abaganga bobo basanzwe bararonka ubwo bumenyi baze babavure hakiri kare uwo ritaragera kure nibwo bufasha rero twebwe dusanga mu ishyirahamwe
ego cyane rwose guhimiriza ni ikintu gikenewe cyane gikwiye gukorwa habari mu gisagara no mu gihugu hagati nibyo koko reka twongere duhindukire ku murongo wa telefone turafise Simeon Nyabenda uraho neza Simeon uraho urakomeye
ukomeye shimi mana
ni byiza duzijwe hama ikibazo cyangwa icyumviye
urashaka kubaza kubera n'ibyo twari mu kanseri atandukanye kanseri y'ibere none ifata gute niba yandukiye
muganga yagerageje kwishyura ngo ntifata ariko ti iyo bayandukira reka muganga twishyure ndumva ko harimo n'akabazo no muri telefone yawe hari ikindi kibazo uba ufise Gasimeon
muganga kanseri abantu bakunze kwitwa
subiramo muradutunga ndibaza ikibazo cawe urabazize uti ntitwacumvise neza ariko ndakeka wabajije uti yo kwitura uwuhe muganga ariko reka tugaruke kuri muganga kumbure atwishyura ikibazo cawe cerekeye niba hariho kanseri zandukira zimwe zimwe muganga dufashe kuri ico kibazo
aho mwari mu mwanya tuba twavuze ibintu bishobora kuba bitera kanseri twavuze yuko ari imigera itera kanseri iyo migera rero itera kanseri irandukira urumva kanseri se irandukira mugabo iyo migera itera kanseri irandukira ni ukuvuga yuko umuntu afite umugera awuguhaye uwo mugera ukakujyamo urashobora wewe gushyitsemo kugutera kanseri wewe mugabo si ngombwa yuko kanseri iva kuri uyu ikajya kuri urya nta makanseri rewe ndi ava ku muntu agasimbira ku wundi si indwara yandukira nigomba hamwe mu ntuze gatoyi nkenguruke cyane ijambo umupfasoni Gripine yavuze ati amashyirahamwe arafasha kumenyesha iyi ndwara ya kanseri icyo n'igikorwa gikomeye cyane kubera abantu baba abantu bari mu mubu abantu basanzwe kumenya yuko kanseri ishobora kugufata no kuvuga uri mu murwi ushobora gufatwa kurusha abandi bikomeye kumenya ibimenyetso bya mbere ukagira uti mbonye iki kimenyetso ndashobora kwipimisha ari aho naba mfite kanseri n'ibintu bikomeye nabyo nyine hanyuma n'abaganga bagaheza bakamenya yuko ibyo bimenyetso bya mbere babibonye batovuga ngo kumbure n'iki cyangwa n'ikiriya si kanseri ngo batenyenye bati umuntu ko tuzinanye cyangwa ko ari umugenzi wanjye siyo kuko umwanya umuntu aba ariko arata indwara ikaboneka iteye niwo utuma umuntu ajya gusuzumwa indwara yakuze cyane ugasanga haba mu Burundi haba n'ahandi kuyivura biragoye kuko indwara bayitoye hakiri kare kenshi cyane iravurwa umuntu agakira kandi ikavurwa hakoreshejwe uburyo buke ugasanga ibintu bikize bibaye byinshi ibi rero byo kumenyesha indwara ya kanseri umuntu akamenyesha abantu bari mu migwi ishobora gufatwa kurusha abandi umuntu akamenyesha ibimenyetso bya mbere bikamenya abantu bikongera bikamenywa n'abaganga ibyo bikorwa n'amashyirahamwe kanakora igikorwa gikomeye cyane
namwe muganga ahubwo namwe ko muri iryo shirahamwe Burundi Against Cancer muhurikiyemo muri abaganga abamenyesha makuru nabandi kumbure yo mugiye hamwe kugira ngo mumenyeshe iyi ngwara yari iyo nibindi byinshi byerekeye iyo ngwara mubikora gute mbega muja mu kibano muja ku radio ivyo bikorwa byo kumenyesha iyo ngwara mu gihugu mubikora gute
yego dukoresha uburyo bwinshi aba ma radio abimenyesha makuru aba televiziyo aba gusanga abanyeshuri mu mashuri gusanga abantu aho babaye ibyo ntabyo kibagira kuko ntitwakwibaho ariko ntitwakwiraho si hanyuma mbere twebwe ntituja muri ntitumenyesha gusa hariho n'ibindi dufasha abari nk'ibi bintu byo gusuzuma hakiri kare cyane cyane muri iyi kanseri y'igitere konsa hari ibikorwa duheruka gukora muri komine Ntahangwa turiko turegeranya ibiharuro ngo tuzo bimenyeshe Uburundi n'amakungu mu minsi zose umuntu amenye mu Burundi ngene byifashe ibiharuro ngene bimeze abo usanga bafise indwara y'igisebuzi izohava iba kanseri ngene bangana abamaze kurwara ngene bangana nibande usanga bagwara nicyo kimwe n'ahandi mbega mu kuyikurikirana mu Burundi ingorane zifite ibyo tuzo bimenya turiko turaheza kunonosora ibintu byavuye muri iryo ciko ibyo rero biheza bigakorwa n'abaganga bari muri iryo shyirahamwe ryacu abandi barashyize bakora nk'abamenyeshamakuru baradufasha kumenyesha ibyo dukora no kumenyesha ibyo navuze ibimenyetso bya kanseri n'abantu bashobora gufatwa hakaba mbere n'abandi usanga badufasha mu bintu by'amategeko mugabo ni girango n'umufasanyi agiripine ni bafite ikibazo ngo cyo dufise usanga umuntu agira imigambi ariko ugasanga kugira yishike ko biramugora kubera ibintu by'uburyo ntibyoroshe ku buryo bw'abanyeshyira hamwe bwonyine ntibukwira kugira ngo mushobore gushika ku bintu mwishinze.
Urakoze cyane. Reka duhindukire kandi twakire Norbert Murantunga twakire umusaza musaza ku murongo wa telefone naba ntihenze izina ryanyu kaze neza
amahoro
amahoro alo
muratwumva nakuru yanyu
ego turabumva
nikwa umusaza ngeze ndore ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mbere nambe ndashimye umutumi rwa kuko kutubwira byinshi byerekeye ku ndwara ya kanseri ariko buriya kanseri ni indwara umuntu ashobora kubana nayo mu gihe itarakura umuntu ape kumenya ko ayifite none nkamubaza arakorwa iki kugira ngo noneho mu masantire do sante yamwe amavura aratwegereye arakora iki buvugizi ku buryo banagisuzuma kanseri kuko usanga nk'abayisuzuma ariko ibitaro bikuru ugasanga nka bamwe na bamwe ugasanga kujyayo bagiyeho kanseri arengeranye kandi ikintu natugiye kwivuzwa none harakorwa iki kugira ngo no mu mavuriro mato arikwegereye basuzuma babone nk'ubuhanga bwo gusuzuma nk'iyo ndwara ya kanseri kuko kanseri ni ikibazo mu bantu.
Ego ikibazo cyawe ndumva gihagaze ku gusuzuma ariko kumbure umusaza muganga ari mu Burundi bena madame Nyandwi bari mu Burundi ariko reka twumve kumbure ingene gusuzuma biba bimeze iyo umuntu agiye kwivuriro bishobora kuba ari cyo kimwe mu Rwanda no mu Burundi bivanye n'uburyo aho iryo vuriro riba rifise. Ego urakoze umusaza. Kumbure reka mce nakira na Norbert agarutse ku murongo mbere yuko mu mwishyura muganga Norbert ku murongo wa telefone ikibazo cyangwa icyumvire. Allo Norbert.
Yes, bravo.
Turaho neza amahoro.
Amahoro.
Tugakwijambo.
Mbere mu Majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo. Murenge ni wa Buyoga. Reka dushimire umutumirwa na radio yacu uburyo mutuzanira abatumirwa bakadusobanurira. Ariko kanseri iteza ikibazo cyane ku isi hose niko nabara. Ariko ubukangurambaga buracyari bukeya, ariko usanga kanseri yibasira cyane cyane abantu basa n'abakuze cyane. Ariko se nibaza ni kanseri yiganjemo cyane ni iyihe? Wenda turavuga wenda hari kanseri wenda yo ku bwonko sibyo? Hari kanseri yiganje wenda ku gitsina gore wenda ku kijanye n'amabere ese ahari garagara ni hehe ase mu buryo wenda bwo kuvuga ngo wenda mwashishikariza abantu muhera uzihe nzego mubafashe ese umuntu akurikiranwa se iyo arwaye kanseri natubwire ukuntu wenda aho ubuvuzi wenda umuntu yabukura bwihariye ase nanone ikindi kibazo nkibaza ni abaganga ko bakiri bakeya bayivura
ibibazo byiza urakoze cyane nibyo koko ku isi kanseri irica abantu batari bake abantu bashika ku miliyoni 10 barapfa buri mwaka ku ndwara za kanseri reka muganga abanza twishyura ibibazo byanyu byerekeye kwisuzuma bishobora kuba bitandukanye mu Burundi no muganga canke bisa n'ibisa hama ndagaruka kuri madame Agrippine bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi kumbure batubwire ingene boba bakorana na leta nkuko abanywanyi babivuze uguhimiriza biracari hasi ariko umuganga kaze utubishure ibibazo byerekeye gusuzuma kanseri kenshi biba bimeze gute bitewe kumbure n'ivyuma bikoresha bari hari
mara kwa kwa mga wao siyengi kwa nda kuishura ije wa wadize kukosi na vizisi nezi wazi mbenga uambere wadize yuko hivizi kusuzi makazi nuko ipiti ya navyo shura bushi kwegera ave negi huku mama bolio matu hivyo hivyo shuroka kubera nili ino bisaba ubudu bishi mrete yuko abaganga babibura osanga alivake osanga nuburyo bakoresha haba mugusuzuma bya amaradiyo n'ibindi bijyanye na sikaneri n'ibindi ni ibikoresho bizinze cyane abanyarwanda bavuga ko bihenze kuko numvise bacaba ari umunyarwanda iyo bihenze cyane rero ni ukuvuga ko bidashobora gukwiragizwa hose kiba gitewe n'uko iguriro rirya ryo ryose ririmwo umuntu yakira abantu yoshobora kumenya yuko iyo kanseri ziriho kuko kanseri nyinshi akamenya ibimenyetso hanyuma abonye ibyo bimenyetso ntiyirengagize akaca arungika umuntu ahantu azi hariho ibikoresho bishobora gufasha kubimenya ibyo rero nibyo ibihugu cyaba igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ibindi ibihugu byihutira kuringaniza ingene umurwayi ashobora kuva mu ivuriro ritoyi akaduga mu mavuriro agereranye akarinda agashikira bijya bigo nka kirya kirimo kuboneka mu Burundi kuko usanga ari byinshi hose usanga ari bike bike akabishikira hajya asanga hari uburyo bwose bwaba ari ubwo gupima kugira bayimenye neza ko ari kanseri bongere bamenye n'ubwoko bwayo n'ingene ifite ibizigo cyangwa itayifite hanyuma bakaronka n'uburyo bwo kubivura kandi mwumvise yuko ibintu bakoresha ashobora kuba ari ibintu bifite ubumara n'ibyo bintu bashobora kugira bikwiragiza muri igihugu cyose mu byo kundi hanyuma kibazo wa kabiri yabagize
yavuze ati abaganga ni bake ayongera nabo nyine arabaza ibijanye no guhimiriza ariko kandi aravuga ku bijanye no gusuzuma iyo ngwara kumbure mwamaze kwishura nawe nyine kuri ibyo bibazo hama ngaruke ku bijanye no guhimiriza madame Agrippine nico amareta yokora ko turumva ko bakorana hafi cyane na leta y'u Burundi amadame ibi bijanye no guhimiriza leta mukorana gute aho kongera iki mu bijanye no guhimiriza abantu kugira ngo bashobore kumenya iyi ngwara bashobore kwegera abaganga mukorana gute
ego murakoze kuri icyo kibazo bisanzwe no kuri leta dukorana neza kuko burya turi mu bantu tuvuga ati twarabaye abapioniye kugira dushobore kuvugira hejuru nyabona indwara ya kanseri iriho kandi iragisubije nimugerageze murabe urabe icyo mwafasha kuko murazi mu byo leta ijejwe iragejwe amagara y'abantu rero kugira abenegihugu bashobore koroherezwa nuko baheza bakamenya ingorane zirimwo mu bijyanye n'amagara y'abantu hama bagaca bakora ibishoboka kugira amagara y'abantu amere neza rero twebwe nk'abarwaye indwara ya kanseri twarashoboye kwegera ubushikiranganji bugejwe amagara y'abantu turavuga ingorane twagiye turahura nazo kugira bashobore kudufasha nabo bashyire
bashikirize itwi aho zitegerezwa gushika kugira leta ije ifata imigambi ijyanye no gushobora gufasha abantu baba barwaye indwara ya kanseri. Rero twara murantunga twarashoboye gukorana tuzatura dodora baratwakira turababwira kuko nababwiye umuntu ashyitse kwa muganga baramuvura indwara iyi bakamuvura iriya kandi afite indwara ya kanseri ntibashobore kuyitora kubera iki baba badafite ubumenyi mu bijyanye no kumenya ibimenyetso mburi by'iyo ndwara ya kanseri. Rero baradufashije mu byo bari kubarafasha ubwa mbere barashyizeho umugambi wo gushobora kurwanya iyo ndwara ya kanseri uzomara imyaka itanu guhera uyu mwaka wa 2023 gushyika muri 2027. Ego uwo mugambi waranditse buri mu migambi yo bariko baragerageza kugira igihere icyo gitabo hanyuma leta igeze igishyire ku mukono ibikorwa bitangure. Ikindi nacyo leta yaradufashije kuko twarashyizeho leta yarashyizeho nyine komite yiga ingene gushyiraho ikigo cyo kuzoza baravura abantu barwaye indwara ya kanseri. Rero leta yarakoze ikintu gikomeye cyane kuko yarashoboye kuduha ikibanza, irashyiraho ikibanza, iravuga iki kibanza nicyo kizokubakwamo icyo kigo cyo kugira bashobore gukurikirana abantu barwaye indwara ya kanseri. Ikindi nacyo ni uko barashyizeho na ligne budgetaire kugira amahera bazije barashyira ko ayo mahera dushobore kugira ibikorwa by'ibanze hanyuma abandi nabo bazoheza baje baraterera uko iminsi izoza iragenda kandi n'uko ibikorwa bizoza bigenda bitera imbere. Rero leta ubu unye turakorana neza cyane mugabo ku bijyananye no guhimiriza turacyafite intambwe ikiri kure kuko nubwo amaradiyo adufasha ntiturashobora kujya ruguru mu mitumba mu bene gihugu nyine kugira dushobore kuvuga tuti indwara ya kanseri yawe niriho ibyo mwakwirinda n'ibi kugira bashobore nabo umwe wese ku gatwe kiwe ashobore kuyirwanya. Ariko intambwe iracyari ndende ariko ibikorwa biriko birakorwa uko umunsi ugenda hari kiyongera mu bisanzwe turabona yuko ibintu biri kubigenda neza. Si nk'uko twebwe tugikangura kurwara byari bigoye ariko ubu abadasamaye ngo baheze bajye muri ba rumenyi cyangwa nabo ngo baheze ntibamenye yuko indwara bafite ikomeye icyo usanga bagiye kwa muganga barenze ariko ushoboye kujya kwa muganga hakiri kare amahirwe ariho cyane yo kuvurwa agakira.
Urakoze. Kumbure muganga tugaruke gato ku kibazo cha Norbert cerekeye ngene abantu bavugwa ibijyanye n'indwara ya kanseri ego ibipimo biba bizimbye cyane ariko kumbure umubwire amazina y'ivyo bipimo bimwe bimwe no kubandi bo bafise uburyo bavuga bati jewe nta mwanya ngiye guta reka mpime ikindi nkoresheje ibipimo biri ku ivuriro runaka ibipimo bimwe bimwe bya kanseri byitwa ngo iki bimeze gute.
Ibipimo ni byinshi kandi byinshi bihera kukuraba gusanzwe abaganga barazi ariko barapima umuntu ikintu babona bakavuga iki kintu kirashobora kuba ari kanseri. Niba abonye ikintu cyose kimuteye amakenga atabona icyo ari cyo yoreka guteba akagenda kwa muganga hanyuma hatangura ibipimo bijya bya mbere hariho gufata amaraso hariho amakanseri babona mu maraso hariho mu maraso usanga ari kanseri mu maraso nyine cyangwa ibimenyetso bya kanseri usanga mu maraso nk'izikanseri z'igitigu usanga zifite ibimenyetso mu maraso hanyuma hariho ibipimo bya radiyo bisanzwe nka kanseri y'amagufa kanseri y'amahaha umuntu abona aguma akorora agakira amaraso akabona ntagira umucanwa barondeye ibintu bakakibura aba muganga amuvura ba uwo murwayi nyine yakwibaza ko ashobora kuba ari kanseri yo mu maraso cyane cyane iyo anywa itabi urumva hejuru bakamugirira radiyo ashobora kubibona. Hariho rero n'ibindi bisanzwe biteye imbere bitanguye kugora nk'ibi bya sikaneri mu Burundi ziriho ariko mu minsi yagenwe naho zitunze gatoyi ibintu byo zimba mukabo bikabaho kubona kare bahora baje kuzikora hanze byari bigende kurusha uko n'urugendo ruravuna akaba rero n'ibyo bizaba bitura n'ibipimo bihanitse mugabye byo ntibirashika ibipimo rero bisanzwe bijya biriho birapima kanseri mugabo icyerekana kanseri ko ari kanseri ibyo bipimo ni gufata akamanyu kiyo ngwara bifatwa n'abaganga bajya bavuga ko babaga abantu bakamanyura akantu kuri icyo kizimba babona bagashobora umwikira umuntu ashyira muri rugagamisha akaraba ibintu byubatse icyo kintu bimeze gute nibo rero baheza bagaca babona bati imyumvire ya kanseri koko bakayemeza n'ubwoko mbere rimwe rimwe barafite ubuhinga bashobora kurabisha bakabona bati igicuranzi imwe rimeze ni indwara ifite inzigo uwo muntu azogora kuvura cyangwa uyu n'umuntu bamuhaye imiti bizokoroha kuvura ibintu bimwe n'ibyo baraheza rero n'ibindi bipimo biriho umuntu ashobora kuraba indwara iyo igeze kuko bamaze gutora kanseri baca bapima ibintu byo kuraba iyo igeze bashobora gupfa kuvura aho ubonye ngo uvuge ngo umuntu yakize iyo yashyitse yashinze imizi imaze kwiyukira utavuye naho nyine uwo muntu ntaheze ngo akize akaba ari nacyo gituma abavura bo barabizi kuvura kanseri no gukoranya imiti yose kugira ngo bagore bati imiti ikora ikoranye barakoresha uburyo bwose kubaga imiti na bya by'imishwarara bizaba bibonekana ngaho mu Burundi mu Rwanda bijya biriho
turaza kugaruka muganga tubwire ku bijyanye n'abaganga ubuhinga byinshi byerekeye ukumenya ingene ubuhinga bwo kwigwa neza haba ari mu mashuri n'ahandi ariko reka mba nzingaruke ku murongo wa telefone turafise Emmanuel na Munyakigali Emmanuel uraho neza kazi
murakoze cyane ndabukunda Emmanuel ndi Kampala Masaka ikibazo cyanjye nabaza muganga kuki badakoresha bashyireho ikintu cyerekeranye n'ubukangurambaga ngo bakangurire abantu indwara ya kanseri nko kuyirinda nk'uko tubona ibindi byorezo byose biza babyirinda kuki batajya bashyiraho ubwo bukangurambaga kuko numva ubwo bukangurambaga babushyiraho igihe babona byakomeye ariko habaye guhozaho byajya bituma abantu bamenya indwara ya kanseri iyo ari yo ikindi kibazo mfite nabaza kuki abantu bajya ku masantere de sante bagiye kwivuza nk'uko nguko umuntu arwaye inkorora egiripe arakorora cyane ariko yajyayo kubera bwa bushobozi bukeya bakamuha utuntu tw'utunini akagenda azi ngo ni inkorora isanzwe ariko yumbi ari kanseri imumereye nabi bitwa n'icyo nikize ku bigendanye n'ubuganga n'abaganga none badafite ubwo bushobozi bwo kuvura indwara ya kanseri bagakwiye guhugura abaganga nabo bakamenya niyo ndwara ya kanseri iyo ari yo ku masantere de sante yo hasi apana yo hejuru murakoze
murakoze cyane bimwe mu bibazo byawe muganga na madame Nyandwi bari bavyishuye byerekeye ubukangurambaga uguhimiriza ariko muganga araza kutubwira byinshi yongere ko reka mbanze nje ku murongo nakire Munyakigali amahoro neza
na amahoro ikibazo mfite ku ndwara ya kanseri nziko yugarije isi ndetse mu bihugu by'ibiyaga bigari ese ni iki amaleta akora kugira ngo abantu bo hasi bakangurirwe kwikingiza kwipimisha iyo ndwara ese ikiguzi cyo kwipimisha cyaba gihagaze gute kugira ngo buri wese na wa muntu uri hasi mu cyaro amenye ko yaba ari muzima cyangwa se ataranduye byaba bihagaze bite ese leta amaleta yorohereza ate abanyagihugu kugira ngo babone uburyo bwo kumenya uko bahagaze ese ibimenyetso by'indwara ya kanseri muganga yabasha kutubwiramo bike n'uburyo yandura n'ikintu cyaba gitereye kanseri
muganga ashobora kugaruka ko gato ariko yari yigize kubivuga kumbure n'ikiganiro kirangira ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu akaburungu.com urashobora kucumviriza cyose mu ntango muganga yabigiyemo impaka arabisubiramo neza ibitera na byinshi kuri byo urakoze Munyakigali hama madame Nyandwi ya Gripine baguma bagaruka ku bijyanye no guhimiriza abantu indwara ya kanseri kuyirinda bavuga bati kumbure yari nk'ukwezi kujijejwe kanseri baravyumva cyane ariko iyindi minsi kumbure ntibavyumve uguhimirizi uguhimiriza nkuko Emmanuel yabivuze muragu muguhozaho murakwamika murama mugukumiza ko ayo majambo yerekeye kanser batazi ibimenyetso umwaka wose kugira ngo bagume bavyumva bagume baje kwivuza iyindi minsi naho nyene murabishishikariza
ego nkuko mubivuze guhimiriza n'ibintu umuntu ategetswe gukora igihe cyose twebwe rero mushyirahamwe iyo dushoboye kuronka nk'umuntu yahejeje kuronka inyishu imubwira yuko afite indwara ya kanseri turashobora kumugendera mu muryango iwe hama muri iyo mwanya twamugendeye tukatubwira ikiganiro nawe tugiye kugira ikiganiro nawe turagira n'ikiganiro n'umuryango wiwe tubabwira ku bintu bijyanye n'indwara ya kanseri ingene umuntu ayivuza aho tuba dushaka yuko umurwayi arema kugira nibamubwira ko igihe cyo kwivuza indwara ya kanseri ari kirekire nahave ngo ajye gukirwa ngo aheze abikire hagati tukanasaba n'imiryango yuko nabo nyine babashyigikira kuko iyo umuntu adashyigikiwe akagira umutima uhagaze akagira uruhagarara muri we nawe nyine ntacyo biba biriko biramufasha kuko indwara ya kanseri nayo nyine tubamaze kumenya yuko ibintu bijyanye na stress bituma indwara ya kanseri ibandanye ikura muri icyo gihe rero urumva ko tuba twafashije umuntu arwaye tukongera tugafasha n'umuryango reka turanagira n'ibiganiro ku maradiyo kuri televiziyo tuhimiriza abenegihugu tubabarira nka twebwe turabashingira intare tubabwira ibyadushikiye tukababwira ibimenyetso bimwe bimwe mu byo tuba twarumvise no mu byo twumva mu bandi baba turi kumwe mu ishyirahamwe tugaheza tukabivuga ati ibimenyetso mubyumvise murashobora kucyo mwitura kwa muganga kugira babafashe ariko icyo navuga cyane cyane ku bintu bijyanye n'indwara ya kanseri ni uko umuntu wese abonye afite ikibyimba niyo kwicara muhira avuga ati ibi ntacyo kiriye data nk'iki no mu muryango naka yaragize ikibyimba ntacyo cyamugize cyangwa bishwe n'ibindi ntabwo ari cyo cyamwije tubabamenyesha yuko ikibyimba cyose giteye amakenga muheza bakitura ibyo bigo bisanzwe bifasha cyangwa bipima indwara ya kanseri kuko ikibyimba cyose hajya bujya ni cyerekana yuko nk'uko muganga yavuze ibigize umubiri cyangwa igihimba ko biba byatanguye kwitwara nabi muri icyo gihe rero biba bikeneye ubundi buhinga bwo gupima kugira bamenye yuko ari ikibyimba kera nk'uko yabivuze cyangwa ari ikibyimba kirimo kanseri rero ku bijyanye n'ibibyimba twohimiriza yuko umuntu wese atorindira ngo yinge ngo yivuze muri santere do sante ahubwo yojya muri ibyo bigo basanzwe bafite ubuhinga bwo gupima indwara ya kanseri bagaheza bakamupimira hanyuma akamenya yuko icyo kibyimba afite kitarimo indwara ya kanseri cyangwa kirimo indwara ya kanseri kuzindi indwara za kanseri nibyo ibimenyetso biragoye mugabo nabonyene umuntu arwaye nawe nyine uzaragerageza gufasha abaganga kugira bashobore kumenya indwara burondereramo n'abaganga nabo bagaheza bakamenya ibimenyetso mburi nk'uko muganga yabivuze bakajya barakarihizwa ubwenge kugira bamenye ibimenyetso mburi bijyanye n'indwara ya kanseri ntibaheze ngo bajye barabaga ibihimba nk'uko basanzwe babikora kuko turamaze kubona ubusanzwe nk'indwara ya kanseri yo mu maraso iratuma agahimba kitwara ati kabyimba nk'icyo onye n'ikintu abaganga bose bakwiye kumenya yuko babonye umuntu akuze yabyinze ako gahimba ko mu mubiri ko batoshoka baca bakabaga ahubwo baca barungika uwo murwayi tera imbere ujye mu baganga basanzwe bafite bakoresha ibyuma bikomeye byo gupima indwara ya kanseri bakamupimira ntibaheze ngo bace bajya ko babage ahubwo baba bamugiriye nabi kuko bamaze kumubaga bice bigorana rero bisaba yuko abaganga cyane cyane bamenye ibimenyetso mburi kugira bashobore kuza barungika abarwayi kwipimisha hakiri kare bitaragera kure ego muri bimwe dukora ni murakoze
hama ngaruke kuri muganga twumvise ko ego muri mu mashira hamwe kandi muri no mu buvuzi munyakigali yabajije ibijanye n'abantu bo hasi twavuze abantu bashobora kuba bifise bafise uburyo bakavuga bati reka je ngiri iki gipimo runaka uburyo ndabufise ariko abantu bo hasi nk'amashira hamwe canke nk'abaganga mubona leta yo kuri kimwe kugira ngo ibashikire ibafashe huko guki ku rwego rwa leta kugira ngo abantu bo hasi nabo nyine bashobore gushikirwa
ego nibaza ko leta ibyo yokora byinshi biri kurabikora ibikomeye ni uko abantu yatumye boheza bagasohora amaboko bagakora bako mu mpuzu bakabikora badaca iruhande hariho ibikomakomeye byo kurwanya kanseri uko babigira ni ibi byo kubimenyesha abantu yuko iyo ndwara ya kanseri iriho iziri nyinshi n'abo zifata kugira ngo umuntu amenye ko ari mu murwi ushobora gufatwa na kanseri icyo nibaza umuntu uko yogishimika ko kubera kanseri uri mu murwi w'abashobora kuyirwara barangiza bakagupima utaragira n'ibimenyetso urindiriye yuko ugira ibimenyetso kenshi usanga iyo ndwara yarenze inkombe yakuze nicyo gituma baba bakwiye kuyirondera kandi itaragira ikimenyetso na kimwe kandi hariho ibipimo biriho mu bihugu baja barakwiranduza ibitariho nabyo umuntu aja arabivuga kandi uko amashyirahamwe abivuze mbere n'ubuvuzi buteye imbere bakabivuga usanga aba mu mavuriro mato mato cyangwa aba ya leta cyangwa ay'abigenga usanga bijya birajyaho bukebuke hanyuma icya kabiri ni uko aba bavuzi aba barwayi bamenya ibipimo bijya ibimenyetso bya mbere kuri kanseri n'imwe kanseri nyinshi izizibanye ari nyinshi 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 zirafite ibimenyetso umuntu agira bigitangura hagiye indwara itarasatura ibyo biba babimenye rero abavura bakabimenya leta igafasha kubimenyesha mu buryo ifise irashyikirira radiyo kurusha abandi irashyikira imodesha kure kurusha abandi kandi irafise n'abantu bashobora kuyifasha kurusha abandi igahigize ibintu ikabishimika ko yuko ibimenyetso bya mbere by'amakanseri akomakomeye aya menshi abantu babimenya babavura cyangwa abarwaye abantu bake bashobora nko kubivuga kuko aba umuntu yifise cyangwa umuntu muto muto uko kanseri izoboneka ikiri nto niko bizokoroha kuyivura kandi ku muntu azoheza agatanga uburyo buke kandi agakira neza kurusha arinze yuko indwara isatura ibindi leta ikora ni ibiri kurakora n'ayandi maleta arabikora ni mu gutegekanya iby'ibi bigo usanga bishobora gufasha abantu bamaze kurwara kanseri yeruye bikabafasha ko bavurirwa mu gice mu ruhande rumwe kandi hariho abahinga bakwiye hakabaho ubuhinga bukwiye n'ibikoresho bikwiye aba mu gusuzuma cyangwa mu kuvura
bakoze twibutse ko Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya iyo ndwara ya kanseri kuri uyu wa gatatu muri komine Muha mu gisagara cha Bujumbura umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida yamenyesheje ko Uburundi bugiye kubaka nk'uko mwabyumvise ikigo kijejwe gupima no kuvura iyo ndwara na hatatomoye neza ikiringo hama uwaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu yahamagariye leta nayo gushyira ku gihe umugambi w'igihugu ujyanye no kurwanya kanseri murakoze cyane tuja ku musozo w'ikiganiro nshimire cyane muganga yashoboye kuza kudusigurira byinshi byerekeye indwara ya kanseri hamwe na madame Nyanzwi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe la PAC association des personnes atteintes du cancer ishyirahamwe risanzwe rikorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi ego nibutse rero yuko Dr Nahayo arongoye ishyirahamwe buraca Burundi against cancer ihurikiyemo imice itandukanye abagwanya indwara ya kanseri mu Burundi hakaba harimo abaganga abamenyeshamakuru n'abandi benshi ndabashimiye cyane muganga tumva ko abaganga mu bamufise umwanya muke namwe madame Nyandwi ya Gripine ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe kuganira n'iradijwe rya Amerika namwe banyonyi bijwe rya Amerika mwaterereye ibibazo n'ivyumviro reka nongere nshimire na Nadia Taha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese mugire umunsi mwiza kandi mugwanye kanseri kandi muyirinde.